bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabura mukije nchuti wakunze muteza matwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe simezi me mu ngingo hivyo nabateguriye
kuva duhungutse turahungiye n'umuntu yoronka inguvu zo kurondera uburyo yo bonka abandi banyigihugu basanzwe ntamu muri twe bamaze kwitaba Imana Nungaha bamubaraza kwitaba Imana sindakubeshya. Uwo ni umuntu ahera ku wa mbere atunzwe n'isombe yonyine agashika ku wa mbere atunzwe n'iyo sombe amagara yiwe arageramye.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi ari mu bahungutse birukanywe mu gihugu cya Tanzania muri 2013 atabaza kumwanya n'umwanya inzara ibahitana. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu hagataho. Impunzi z'Abarundi zakomerekeye mu bwicanyi bwakorewe abagera kuri 37 mu gihugu cya Congo sitabaza zivuga ko zitariko ziravugwa navyo nyene turabigarukako. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabaciriye ku masonga n'ibindi ndabafitiye ntarinze ndababaryambanze ndabwire mu make kuri Leta z'Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zirindiriye kumenya amafaranga zizokoresha mwaka uza kugira ngo zizoce zitangaza mu ndwi ziri imbere ibitigire by'impunzi ziteguriye kwakira. Ariko naho biri uko Perezida Donald Trump yabwiye ishami mpuzamakungu ONU ejo mu nama rukokoma yayo iri kwibera i New York muri Amerika kwitegekanya kwiganya bunaha ingene impunzi zifashirizwa iyo zisanzwe ziri kubwiwe amafaranga akoreshwa mu kuzana impunzi imwe gusa ashobora gufasha abarenga 10 mu gihe bagumye mu bihugu baba barimo. Inama rukoko mayishamwe mpuzamakungu ONU higira 72 ikabiri kwidabandanya uno munsi ku rutonde rw'abakuru b'ibihugu bahava bagira ico bavuga harimo Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Tukaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Ishami riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch kuno wa kabiri ryaragabishije leta ya Ethiopia ko yogaba ko hashobora kuba iyindi migumuko mu gihe muri ico gihugu himirije guhimbazwa isabukuru ishingiye ku idini yabaye mwaka uheze yaranzwemo imisunikano yatumye abatari bake bapfa mu gihe bariko bahangana n'abajeje umutekano. Ubwoko bw'aba Oromo bukomeye cyane muri Ethiopia bwama rero buhimbaza buri mwaka isabukuru yiswe Ihecha aho abashimira Imana ku mihezagiro n'imbabazi yabagiriye mu mwaka warangiye. Iyo sabukuru ya mayitabwa n'abantu baharurwa mu bihumbi mu ntara ya Bishoftu iri ku birometero bishika 50 mu manuko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru wa Addis Ababa. Uyu mwaka rero izohimbazwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 itariki ya kabiri y'ukwezi kwa 10 umwaka w'2016 mu gihe intara za Oromo na Amhara zari mu migumuko yiyamiriza leta. Iyo sabukuru yahavuye ifata intumbero ya politiki abapolisi barashwiragiza abanyagihugu mu kubatera ivyuka bikoroza amosozi. Radio ya Amerika mutwumva kuri FM 94 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Bushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa Facebook ariyo radio ya VOA radio yacu na kuri internet. Adresse yacu ni iwezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikiganiro iwanyu mu ntara muri komune ya Rugombo mu Burundi muracumva.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze abanyagihugu bagera kuri 8 bo mu ntara ya Cibitoke bari mu birukanywe muri 2013 aho bari bagiye kwa kubuhungiro mu gihugu cya Tanzania baramaze kwitaba Imana mu kiringo cy'umwaka umwe gusa kubera inzara. Aho begeranirije muri commune ya aho begeranirije mu ntunge muri commune ya Rugombo mu Cibitoke bataka basaba imfashanyo nayo handi ho ngo inzara irabahekura. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye aho begeranirijwe.
Imijango chumi ni tanda tu igizwe n'abantu 55 yo muri site ya Karurama ya 3 muri komine Rugombo yaje yirukanywe mu gihugu cha Tanzania mu mwaka wa 2013 ishikira imbere y'ibiro vya komine Buganda inyuma y'imyaka 2 yimuriwe ku mutumba Gatoki hafi y'uruzi Rusizi muri yo komine aho ivuga ko itari bayeho neza namba kuko abantu 8 basize ubuzima mu kiringo cy'umwaka. Ubu ikaba imaze ukwezi ishikanywe muri ayo mazu yubatswe mu buryo bwa kijambere muri site ya Karurama ya 3. Ariko naho abanyagihugu bagize imiryango bashima ayo mazu bavuga ko n'ubu abantu bashobora kubandanya bapfa ahanini bahitanywe n'inzara. Uyu nuserukira iyi miryango
kufaduhungutse turahungiye n'umuntu yoronka inguvu zo kurondera uburyo yo bwo nk'abandi banyagihugu basanzwe tamu muri twe bamaze kwitaba Imana kwerizara n'ungaha bamubaraza kwitaba Imana sinakubeshye uwo n'umuntu ahera kuwa mbere atunzwe n'isombe yonyine agashika kuwa mbere atunzwe n'iyo sombe amagara yiwe arageramye none umunsi ariko kwitaba Imana umukecuru nawe nyine yishwe n'inzara n'umutama we yasigaye asigara n'utwana 3 uwo yarayomose yemwe niyo nzara nyine cyarahunze kubera yarageramye yari nabi by'ukuri mu maguru mashya byihuti barabagira neza bo bandi n'ahandi bakwiye kutugarukira ko by'ukuri mu maguru mashya handi ho hagaca nk'iyinga ahabazoze kabo sayimazuba y'abandi.
Aba banyagihugu bavuga ko inkomoko y'ubukene barimwo ari uko batigeze bashigikirwa nk'impunzi zihungutse na cyane cyane ko n'ivyo bari batunze bavuga ko batashoboye kuzana na kimwe kuko baje basa n'abahunga.
Mu by'ukuri kuva tuza twajuku nta muntu yazanye n'ikintu na gitoya twaciko bero tuza tugeze ino ntashirana hamwe na rimwe giririgera rivuga ngo ritwibuke rituzanire basi n'agasafuriya ko guteka ahinzari raturembeje n'umuyaga w'ijoro tagira n'ico twipfuka ntitugira n'ico tuvoma mwamazi
impungu cyako zifashwa zigafashwa imbyambagwa zigafashwa ibyombo byo mu nzu zikafashwa ingya twe twahawe ingya nande harahungutse mugabo turi nk'imbwa itagira shebuze kukubera umuntu ahungutse arafashwa ibyombo byo mu nzu agafashwa imfungurwa twe nta mfungurwa twaronse ntazuko twaronse ntitwebwe dufashwe nk'impunguke nande twe twiyumviriye none gabaze badufashe nk'uko ubu tujyame kubera z'imyaka ingahe imbere y'ikomini baduhaye mazu nta komba ko mu nzu baduhaye nta mfungurwa baduhaye nta kareta baduhaye na no kutuvugana abana kuri ati bajye abantu barahungutse bazatana kimwe bahungukanye tubafashe tujya none twebwe dufashwe nk'iki dufashwe nk'ibikoko nk'abantu.
Abafise abana baje ku mashure bavuga ko banka kuja kwiga kubwo kubura ibyo bafungura. Uyu muvyeyi atwiganira uko abiwe basibira mu nzira.
Nk'ubu twandikishije n'abana ku mashure, aha turabatwara ku ishure tukabahindagiza kubera kubw'inzara base kuyiga. Nka jewe nk'ubu utwara inzara, twiriwe inzara, nabo twaye ku ishure, none bwashe gusubirayo, nabonye mukanya bukiye bugarukira mu nzira. Ikintu kitubabaje gusa, inzara ubwo nibwo buzima tubona butumereye nabi naho nkuko tubona bari badufashije bakaduhereza amazi boreba yuko kubera arababyeyi baguma badufasha nabondi bo tudodorera nkuko baraye badukuye muri iryo shyamba bakareba yuko bo tuhingira nk'udufungurwa abana babandanye kwiga.
Twibutse ko site Karurama ya 3 yari isanzwe iba mu yindi miryango 144 igizwe n'abahungutse banawo nikora hamwe n'abatwa. Ni nyene ivuga ko ataco yirengeje urongoye isite Senkandagiye Patrice asaba leta kubaronsa amatongo yo kurimamwo kugira ngo bareke kwamabaze inze
kubwo turi bana bonikora tudafisa udukubita isuka bigatuma atakuntu ubu dusangiye amagogo abana bacu batunzwe no kuza gusega bakagenda iyo muzakiramira ni murambi eka heshi ari gihe bamara nkiyinga bari ukubera inzara twiwe twama twavuze keshi na keshi dusaba leta yuko yo duheza aho dukubita isuka kugira natwe tube abarundi nk'abandi kuko turi andaho nikora koko kuko abana bacu babanje gusega benshi hazobaho igihe bagwe n'iyo mu nzira ntitumenye iyo baguye twe twifuza yuko rero tworonka aho dukubita isuka nk'abandi.
Abajejwe intwaro muri komine Rugombo bavuga ko igihe cyose barose amashirahamwe abafasha kubakira impunzi babandanya kwagura site Karurama babandanya bavuga ko bariko bakora ibishoboka kugira ngo imiryango iherutswe kuhakirirwa ishigikigwe. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Rakoze Diane Ndonse tukivuga iby'impunzi abakomerekeye mu masasi ya mijaguwe n'igisoda cha Congo kwa gatano uheze amijagugwa mu mpunzi z'abarundi bahungiye ahitwa Kamanyola basabwa kuvuzwa. Munyamugenzi wacu Vedaste Ngabo muri Congo yashoboye kuvugana na bamwe aho bakikiwe n'amagara mu bitaro biri Kamanyola. Reka dukurikire inkuru yaduteguriye.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu Kamanyola zigera kuri 36 ziri kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Saint Joseph yo mu Kamanyola zakomerekeye mu myigaragambyo yo kuwa gatanu ushize ubwo igisirikare cya Congo cyazigabagaho amasasu. Ziratangaza yuko zugarijwe n'ikibazo cyo kutanyuzwa mu cyuma cya radiography cyane cyane ku mpunzi zifite amasasu mu mibiri. Nkuko twabitangarijwe na zimwe muri izi mpunzi twasanze kuri ibi bitaro bya Saint Joseph ziri kuvugwa.
Ikibazo mfise nuko baranyandikiye iradio kugira bashobore kubona ukuntu aho bandashe aho rusasu kubera ntigwasohotse wagumyeyo, ariko rero naho banyanze wagumye mu kuguru mu igufa ryo mu kuguru, sinzi ko ari mu kugufa cyangwa mu nyama. Urumva kubera ko ata radio barankorera kugeza n'ubu nagumye ngaha, bagumye bambwira ngo bantransfere kuva ngishika, ariko byarase ko bantransfera canke bambwire bati ngwitahire nabuze byose.
Cyo kibazo mfise barandashe ngaha anyu mu mahaha hatume mahaha, ariko naratomboye rwose rwarangiye rwasohora sohoka. Ubu ndiko nataramitende mugamo kutuvura, batuvura badashizemo anesthesi twarabara cyane kandi zihari twazibonye. Ikindi naco hari n'abandi bafise ubabare bwinshi cyane kubera yuko amasasu yabacyari mu mubiri wabo.
Kuva izi mpunzi z'abarundi zikomerekeye mu myigaragambyo, Monisco yagiye yihutira kuzijyana mu bitaro bikuru byo mu Kamanyola no mu Ruvunge, naho izakomeretse cyane zigera kuri 56 zikaba zaroherejwe kuvurizwa i Bukavu ni Goma. Umuyobozi wungirije w'ibitaro bya Saint Joseph yo mu Kamanyola Dr Landry Mugisho avuga yuko mu ikubitiro bakiri inkomere 90 bazivura bakoresheje imiti ibitaro byari bisanganywe, ariko kuri ubu ntibarabona umuntu uza kwishurira izo mpunzi, kandi ibikoresho birimo imiti biri kugenda bishira, akaba ari nayo mpamvu washira imbere ko batanyuza abarwayi mu cyuma cya radiograph, kuko mbere yo kukinyuraho buri mugwayi yishura amadolari 10. Ndayisenga Marie Françoise inkomere iri kuvurirwa mu bitaro bya Kamanyola harico asaba amashyirahamwe ashinzwe gukurikirana iby'ubuzima bwabo.
Ni ukuri turashimira amashyirahamwe ariko aradufasha, kandi n'ibi bitaro turabishimira ko byaragerageje birakora, mugabo hari hako kantu gahaze. Ariko rero turasaba nimba byoshoboka nibadutware hari bitaro bifise ibikoresho bikwiye, abagwayi bavugwe neza, bareke kuguma bababara ku mutima kuko twarakomeretse. Icyo gikomere rero kireke guma cyongerekana kubera ibikoresho bidakwiye.
Usibye kuba izi mpunzi zifite ikibazo cyo kunyuzwa mu cyuma, zishimbere yuko zugarijwe n'ikibazo cy'inzara yo kubura ibyo kurya n'ababibagemurira, nk'uko byemezwa na Ndayisenga Marie Françoise.
Nta mpunzi n'imwe ishobora gutembera mu ibarabara, ku buryo rero tubura n'abatugemurira ibiryo, tukabura n'ingere tuja kugura icyo dukeneye ari agasabuni cyangwa ari ikintu wofungura uha umugwayi. Tubironka rimwe rimwe turaronka imodoka y'abagira neza iziradzana abatugemurira, mugabo ntishobora gukora umwanya wose nk'uko bikenewe, ugaca usanga abagwayi ntibaronse ico bafungura. Hariho nk'abatararonka n'impunzu n'imwe bashobora kwambara kuva tuza ngaha.
Tumenyeshe yuko amashirahamwe ya ADC, Monisco hamwe na Croix Rouge ariyo ari kugenda kurikiranaho ubuzima bw'izi nkomere z'abarundi 117 Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Kamanyola aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ku nshuro ya mbere kuri uno wa gatatu, abanywanyi b'umugambwe FDU inkingi utemerewe gukorera mu gihugu cy'u Rwanda bagendejwe imbere y'ubucamanza. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Eric Bagirusa akurikiranye iyo nkuru, akaba ariko arabandanya nayikurikirana. Eric mwiriwe.
Ebaure neza Diane.
Abo banywanyi b'umugambwe FDU inkingi bangana gute, akaba ari bande?
Nkuko maze kubwira radio y'izwi rya Amerika, bakurikiye radio y'izwi rya Amerika, abarwanashyaka b'ishyaka ritemerewe gukora mu Rwanda FDA inkingi na barwanashaka bagera ku 9 na barwanashaka 9 gusa igipolisi kibafata ku furo ya mbere bari barindwi gusa ubwo bagiye biyongeraho no kuvuga ngo rero abarwanashaka ntabwo narondora amazina yabo bose ariko barangaza imbere na zo wita vice president wa mbere Boniface Twagirimana no kuvuga ngo rero bararegwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugirira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda.
Ubu rero uciko turavugana Gaelike urubanza rugeze he?
Aho urubanza rugeze ubushinjacyaha bwasobanuye ibimenyetso bushingiraho burega abo ngabo no kuvuga ngo rero harimo inyandiko ngo bagiye basangana abo barwanashyaka bitewe n'uburyo buri muntu agi afite icyo ashinzwe muri iryo shaka FDA inkingi ritemere gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda nka Boniface Twagirimana baravuga ko bamusanganye agenda yari irimo amazina y'abantu bivuga ko barangije no kugera mu mutwe wa FDLR nibutse ko ari umutwe nawo ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urwanya leta y'u Rwanda nuko ngo rero abo bantu amazina yabo agera kuri batanu baravuga ko barangije kugera muri FDLR kandi bakagaragaza ibimenyetso bavuga ko haba abashinzwe abinjira n'abasohoka bagaragaza amatariki yibanziraho banyize ibisizi mu burengerazuba bw'u Rwanda urusizi nibute ko ari agace gahana imbibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakanagaragaza uburyo bw'itumanaho bagiye bahanahana ni ukuvuga ngo ikigo cy'itumanaho cya kigo nicyo kibigaragaza gusa ku ikubitiro bobo uretse umwe wemeye ko yari agiye gufatwa cyangwa se kujyanwa muri FDLR abandi bose babihakanye ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu abari bari mu rukiko bose basohotse kubera ko ubushinjacyaha bwavuze ko bufite ibindi bimenyetso mu buryo bw'amajwi bushaka kumvisha urukiko kugira ngo kubera ko iperereza rigikomeje
urakoze cyane gose Eric turaza kongera tugukenere makuru yacu ari imbere kumbura urubanza uzaba rwamaze kusubira kumvirizwa canke wamenye iyi ngingo zafatiwemo
ndagushimiye Diane.
Bakunzi bibi bya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Nuko rero turabandanya n'ikiganiro wanyu mu ntara ibiro by'umuhuza w'abarundi byadatunganije kwejo ku munsi wa kabiri inama y'urwaruka rwegamiye imigambwe mu ntara z'uburaruko muri iyo nama yaribereye mu Kirundo. Urwaruka rwarigishijwe imvugo idakomeretsa mu ntumbero yo gukinga amatati n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Rekomanye imenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze ayikurikiranye atubwire byinshi byagarutsweko.
Bivanye n'imvugo ikoreshejwe umutekano urashobora guhungabana canke ukagenda neza. Uko niko umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yakubuye urwaruka rurongoye abandi mu migambo itandukanye ikorera mu ntara za Kirundo, Kayanza, Ngozi na Muyinga. Umuhuza w'abarundi avuga ko igikomeye cyane ari ukwiyumvira ingene ivyo uvuga bishobora kwakirwa n'abakumviriza. Umuhuza afatira akarorero ku mvugo zimwe zimwe zagiye zirakoreshwa zikakigwa ugutandukanye
mu minsi yahera ubarwa bwo mu Kirundo mwaragiye mu maradiyo mwashaka no mu makuru yuko muri ko murahamagarira kugaruka gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi kugira ngo mugurize abari wanyu imigambo yanyu. Iyo mvugo nk'ubu yivuga mu kindi gihe atari igihe cy'uno munsi ntiyari kugira ingaruka nk'iyo yagize uno munsi ni ukuvuga yuko icyo uvuze bivana n'igihe ukivugiye n'ingene ubishyikirije.
Izo mvugo zaravuzwe cyane mu mezi yaheze kugaruka bwimonera kurezegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Abeli Ahishakiye arongoye ugaruka kwa CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo avuga ko izo mvugo Vazi sedereye mumbonera kuste.
Kujanya na komine nega kujaba ya kugwaruka. Zija mbogo na chanichani mwaru mbizo yuko. Abaturongo yego ugihugu mu mugambwe baratubwiye ati imvugo mubona yuko naho zo bazibanezera mukabona ko zidafite intumbero mugerageze kugira ngo imibandi igende neza ni mugerageze muvuge inzimbo z'Imana mu mazimisi mucyumba yuko izo mvugo zitasubiriye
umukuru w'imbonera kuri mu ntara ya Kirundo avuga ko ugwaruka rongoye rwahindutse muri byinshi akamyesha ko rubanye neza cyane na mu yindi migambwe
keshi abanyamugambwe benshi baravuga yuko twebwe twambara inkofero z'igisoda bakavuga ko twambara butine z'ibisoda ariko ku nyine cyubahiro n'abatwara umugambo wacu rwego rw'igihugu mu mugambo CNDD baratubwiye ati naho mugira amwe muvukana bakabaha ibirato bisigure ko baduhaye ibirato usanga baduha ibirato by'igisoda byatabutse ugasanga kubera umunezero umuntu yumva yuko arose mwene wabo yamugabiye ikirato ariko natwebwe tumaze gucora izo nyigisho yuko bategeza kubikura bakabisubiza abanavyo muri mwaka wa 2015 musanze muzi igihugu cyacu habaye ihungabana gatonyi kugira ngo abasi ntibabifatire ko twagerageje kubihereza abanyenezo
no mu runani amizero y'abarundi ugwaruka rusanzwe ruhabwa inyigisho z'ingene go kwitwara byemezwa na Jean Baptiste Rugema Intwaza harurongoye mu ntara ya Kirundo
mu byo kuri byarabaye aho ugwaruka ruri mu yindi migambwe CNDD-FDD na mizero y'abarundi bacanamo rimwe na rimwe byama bishikanwa amazi yumvise ku maradiyo ariko byama bihera ni ibyo navuze nyine byama bihera mu kutumvikana kuri iki cyane kiriya na cyane cyane mu kudakoresha imvugo iremesha ivyo byarabaye mu by'ukuri sagasishishwa rumuri ariko rero urwaruka rwacu turarugira encadre tukagwigisha ukungene rukwiye kwitwara ikenshi rero uzosanga habaye abarushotora birashika bakarushotora nk'uko byamba biba ariko rero rukagerageza kumengera bitwara
Rugema Intwaza yizeye ko inyigisho z'ibiro by'umuhuza zishobora kugira ico zifashije gusumba
sinshobora kuvuga yuko rubanye neza 100% kuko birashobora gushikaho barutakura mbakwihoza iyo bwihojeje rero numva yuko biba bimeze neza aho rero niho mvuga nti izi nyigisho ziradufasha kandi ndamaze kubona yuko mu bisanzwe abaduhurira muri zinganda mu byukuri ubu turamaze gutera intambwe yo kuyaga
ibiro by'umuhuza w'abarundi byatunganije inyigisho ku mvugo idakomeretsa kugwaruka gwegamira imigambwe bifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu FINIWAP riraba igwirirana ry'abantu ku isi Suzanne Ngoma Ndonge aserukira iryo shyirahamwe mu Burundi asaba ugwaruka gwegamiye imigambwe kugwanya amabi afatiye ku gitsina mu bikorwa byabo vya politiki mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye inkuru abashaka gusura kuyumviriza mushobora kwisanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com gutyo mukaja handitse ikiganiro iwanyu mu ntara hama mugashobora gusubira kuyumviriza turabandanya ni rutonde rw'ibiganiro byacu mukanya ni ikiganiro c'amagara y'abantu Ibice 13% kwijana nivyo by'abakenyezi bo mu ntara ya Bururi mu Burundi baruka barinze gukogwa ni césarienne mu rurimi rw'igifaransa ivyo bigatuma bahura n'ingaruka zitari nke ku magara yabo na mwarijya batitaho kupimisha imbanyi bacibungenze umutino nibiva kuki umukenyezi ngo yibaruke arinze gukogwa mbega yoba bifisemo uruhara canke usanga ariko kamere kiwe ico kogwa n'igiki kugira ngo ibitigira ivya bibaruka barinze gukogwa bigabanuke ariko none niko ikitwa kubaza ko bigabanuka hoba harimo ingaruka mbi yo kwibaruka umuntu arinze gukogwa reko utwo tubazo twose twibaza muganga Emile Harugavye akora mu bitaro bikuru by'akarere k'ubuvuzi ka Bururi abitangire umuco kuri mikro ya mugenzi wacu Alain Yves Irankunda
Ukwibaruka k'umukenyezi arinze gukogwa canke agiriwe cesarienne mu rurimi rw'igifaransa bishobora gushikira uwari we wese ageze muri ivyo biringo ariko nkuko muganga Emile Horugaze akora ku bitaro bikuru vy'i Bururi atuyagira vyibonekeza ko bishikira abakenyezi bafise ibihimba bimwe vy'umubiri bifise akagorane muganga Emile Horugaze niko atuyagira
hariho izerekeye umuvyeyi n'izerekeye umwana turashobora gusanga nk'umuvyeyi afise amagufa fayegeranye akikije aho umwana mukuvuka ca bamukoze irya mbere no kuvuga bazokwama bamukora imyaka yose azobashaka kwibaruka ibindi bishobora gutuma umuvyeyi bamukora mu kwibaruka nuko ashobora gusanga ingovyi y'umwana yaje gufuka ugwinjiriro w'igitereko canke ugasanga hariho hari gihe amaraso ashobora kuja mu gitereko ico naco nyene kiratuma kenshi abavyeyi babakora ibindi navyo bijanye n'umwana igihe umuvyeyi ari kubise umwana ashobora kuruha cane umutima w'umwana umaze gutera cane ivyo bita souffrance fetale muri ico gihe umuvyeyi baca bamukora vyihuta kugira ngo umwana avuka akomeye
nkuko muganga Emile Hurugavye ashishika aravuga biragaragara ko abakenyezi benshi barinda gukogwa arabagira ku bihe byo kwibaruka atagipimo na kimwe cimbanyi baba baragirishije iyo bigenze uko usanga mu gihe ariko arakogwa arico benshi bita cesarienne bitorohera abaganga nkuko muganga Emile Hurugavye yongera ko
nahariko kazi tujerwe haragere gihe usanga akazi ari kenshi nyine umuntu akaruha tugereranije nko ku kwezi abakenyezi bari hagati ya 50 na 60 barakogwa ku kwezi nkuko gukogwa hari imiti babanza kumutera birashobora gushika ku muvyeyi ashobora kugira ingorane ariko nta wogira ubwoba turabahumuriza ko nuwo babanje gukora akenshi bigenda neza kandi bakaronka ibibondo hanyuma namagara yaba kamera neza
aba bakenyezi benshi usanga baba mu mitumba ya kure bategira amavuriro canke ibitaro kenshi baragira ingorane
bamutunye ibipimo by'amaraso barashobora kubona yuko atazi indwara agendana na cane cane umugera wa sida canke izindi ndwara ababishoboye baragisha n'igipimo cyo kumurika bita ecography kuruha barashobora kuruha ariko uravye ico baba barindiriye nko kwibaruka umwana iyo bamaze kwibaruka ubwo buruhe barabura he
ico bikoze uyo muganga aravuga inyifato yoranga abakenyezi bibungenze kugira ngo ugo rugero rwo kugirirwa cesarienne rurinze rushika ntirubatera ingaruka
kintu abavyeyi tubahanura nuko bapimisha imbanyi kuva ikiri ntoya bakavuga nko mu mezi atatu ya mbere umuvyeyi wese afite imbanyi akaba yamaze kuja kubonana n'umuganga akipimisha n'imiburiburi akaba amaze kwipimisha kane mu gihe ageze kwibaruka
ibyo bari biki byo babituma badasha gukurikirana mu nizo mpanuro mwa mwabahaye
hariho ababona yuko imbanyi umenga ni ikintu gisanzwe avuga ati n'abandi bahora bibaruka murazi ko kera bibarukira muhira ariko n'ubu turashobora kubona hariho umuntu dufata amaze kubona yibarutse umwana wa mbere n'uwa kabiri atangorane uwa gatatu agaca yibaza ati naho nyine bizogenda neza akavuga ati sinorinda kuja kwa muganga
ni ngombwa hagwizo mavuriro hamwe n'abaganga mu burere cane cane bwo mu mitumba kugira ngo bakenyezi boroherwe kubitura uyo muganga wo mu karere k'ubuvuzi k'intare ya Bururi aravuga ibindi byokogwa n'abajejwe amagara y'abantu
bitaro byose ko byogira ivyo vyuma bakigisha abashobora kubikoresha bose kugira bigende neza nuko abaganga bo babakwiye n'inyigisho zirakwiye kubandanya zikaguma zitangwa ababa barazirose bagasubira bagakarihirizwa genge kuko munabizi mu miryango abaganga ntibashikayo ariko abo baremesha kiyago nibo baba babana nabaza kwivuza bitura amavuri
tumenyeshe ko kwisinzima abakenyezi bababa 500,000 aribo bitaba imana mu gihe cyo gukogwa uko umwaka utashe ivyo bikaba byashizwa habona na OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi aho mbere binemeza ko abenshi muri abo bakenyezi bagwiriye mu bihugu bigize umugabane wa Afrika ari naho Burundi buherereye imvo n'ubukene bw'ibikoresho cyo kimwe n'abaganga karuhariwe mu gukurikirana abakenyezi bibaruka barinze gukogwa arico benshi bita cesarienne mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
bakunze ibijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajyaga hita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
Nuko rero nchuti bakunzi bijwi rya Amerika akaba inonga haduce dusozerera ikiganiro twarimo iwanyu mu ntara dushimire byimva mutima amenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico bashikiriza ikanamwe mariko muratwumviriza mwakenuye ambiri ku imbere ko duhana gahindukira nkundira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo masaha ari imbere Awari mongi kigani romuli sanga muza ukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi uno munsi tukaza kugaruka ku ngugwara zifatira ku mate igihe c'isaha 12 nazo turaza kwashikiriza makuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muranigwe rero Diane Nahazo na Innocent Kimenyi tubifurije kugira amahoro mu banyino mu vyanyu.